Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Bejeje gutanga intererano y'amatora ya 2020 tanze miliyoni 4,800,000 y'amafaranga y'amarundi. Tukaba rero twitabye akamu twatewe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu.
Uwo ni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda, avuga ko ariko aratanga intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020. Ni inkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru mu Burundi, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi avuga ko abashingamateka bo mu runani Mizero y'Abarundi bihenze mu rwandiko bamushikirije, bavuga ko gusaba intererano z'amatora yo mu mwaka wa 2020 bihonyanga ibwirizwa shingiro. Umushingamateka Pascal Nyabenda yabishikirije kuri uno wa kane avuye mu banki nkuru y'igihugu gutanga intererano yo gushigikira amatora. Ni inkuru y'umugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Igihe cy'isaha zitanu n'iminota 30 ku musase w'uno wa kane niho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashika mu banki nkuru y'igihugu icamugenza kwari gutanga intererano y'amatora ya 2020 kuko yabibwiye abamenyeshamakuru ahejeje kuyitanga. Umushingamateka Pascal Nyabenda avuga ko yitabye akamo ka Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu.
Duhejeje gutanga intererano y'amatora ya 2020 tanze miliyoni 4,800,000 y'amafaranga y'amarundi. Tukaba rero twitabye akamu twatewe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Ntiyateye akamu gusa ko guterera amatora ya 2020, mugabo yaratanze n'akarorero wenyine aratanga intererano ubwa mbere. Ni iki gikorwa rero cyatuzanye uno munsi kugira ngo dushobore natwe kwifadikanya n'abandi Barundi mu guterera amatora ya 2020, kuko ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cyiteka ku murundi wese nkuko nabivuze akunda igihugu cyiwe.
Igikorwa caranguwe kuri uno wa kane na Pascal Nyabenda, umushingamateka atuye mu ntara y'Ububanza, cyabaye inyuma yaho abashingamateka bo mu runani Mizero y'Abarundi barungikiye urwandiko wabarongoye. Muri urwo rwandiko aba bashingamateka biyemereza ingingo nshikiranganji igenga itangishwa ry'izo mfashanyo z'amatora ya 2020, bavuga ko yashyizwe mu ngiro hahonyanzwe ibwirizwa nshingiro ku bijyanye n'imyitwarariko y'aba bashingamateka bo mu bigenga Mizero y'Abarundi. Umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko basanze barihenze kandi ko bariko baraterera muri kino gihe.
Oui, je vis ce document de
cette urwandiko kwabo bashingamateka bo mu bigenga Mizero y'Abarundi, ibaza ko bari bihenze kubera ko mu nyuma banditse urundi rwandiko uranye n'uko rwa mbere kandi baratanguye guterera. Urongoye umurwi w'abashingamateka mu bigenga Mizero y'Abarundi ntiyemera ibishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka, avuga ko urwandiko banditse rutari rwo kwanka guterera amatora. Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yabwiye Ijwi rya Amerika kuri telefone ko banka itangishwa ku nguvu y'izo ntererano, akavuga ko ku ruhande rwabo biteguriye guterera ku bushake atanumwe abakoreye ku mushahara, nk'uko izindi nzego za leta ziriko zegeranya intererano z'amatora ya 2020. Urwego rw'inama nshingamateka na rwo nyine ruri ku kivi. Uburamutswa ubwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta, avuga ko mu minsi iri imbere abarurongoye bazoshikana muri banki nkuru y'igihugu ikizuba cabonetse. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru arabandanya. Haraciye ukwezi abategetsi b'intara ya Kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori byokeje ku mabarabara n'ingingo basigura ko ije gufasha abanyagihugu gukinga inzara. Ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza. Ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ko ubuzima bwabananiye. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana.
Nkuko vyemezwa na muganga Desire Nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu Burundi, ibiharuro vy'abanduro mugera bigenda bigabanuka muri rusangi.
Ibiharuro bishasha dufise turabona yuko turiko turatera imbere kubera yuko ikigwa ibiharuro duheruka kubona vyashizeho n'ikigwa na ankete yabaye mu mwaka uheze vyarerekanye yuko ubu mu Burundi tugeze kuri rimwe kwijana by'abagendana mugera wa sida. Mukaba muzi yuko iyindi ankete yari kuba cyane cyane ngiye bita ankete EDES yari yerekanye yabaye mu kwezi mu mwaka w'2010 yari yerekanye yuko mu Burundi aba yari umuntu umwe n'ibice bine kwijana bagendana mugera wa sida.
Na ibiharuro byifashe gucyo mugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24 ibiharuro nibishimisha abo mu mugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu gihugu cy'u Burundi. Mu vyigwa byakozwe mu mwaka w'2010 byerekana ko ibiharuro muri uwo mugwi ugwaruka byangana ibice bitatu ku busa kwijana, ariko mu mpera z'umwaka w'2017 ivyo biharuro byaraduze ku bice bitanu by'ubusa kwijana. Muganga Desire Nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida mu Burundi aratubwira igituma muri uyo mugwi ibiharuro vyaduze.
Ugwaruka rusanzwe ruhendwa na vyinshi kubera rufise amaraso ashushe, rero rurakunda guhendwa cyane cyane n'ibintu novuga bigize ubuzima nk'amafaranga n'ibindi, ugasanga rurahendeshwa ibintu cyane cyane abigeme. Ikindi nacyo twovuga ni nk'ingeso mbi dushobora kubona mu gwaruka, aho usanga hari kugwaruka uburuske usanga rugendana n'abantu benshi, izo ni ngorane ugaca usanga umugera uriko urarandagata. Aho nitwereka kuvuga rero n'izindi ngeso mbi nko kunywa ibiyayuramutwe, gufata ibiyayuramutwe, eka mbere n'ababyitera. Tuvuga ko no mu Burundi wacu bihari kuvyigwa biheruka kuba vyerekanye mbere ko n'uwo mugwi abarenga 10 kwijana bagendana umugera wa sida.
Muganga Desire Nduwimana avuga ko mugambi arongoye hari byinshi bariko barakora kugira ngo umugambi leta yihaye uzoje mu ngiro. Uwo mugambi nawo nuko gushika mu mwaka w'2030 kiza sida cyaba caranduranywe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi.
Mu byo turiko turakora hariho uguhimiriza abenegihugu cyane cyane ugwaruka bose kugira ngo bitabe kwikingira umugira wa sida, bamenye ingene wandugwa, hanyuma no kubahimiriza kandi kugira ngo baje kwipimisha. Kuko nkuko mubizi uwo mugambi uvuga yuko 90% by'abagendana umugira wa sida babimenya biciye mu kwipimisha, hanyuma ababimenye abarenga 90% bagashirwa ku miti, hanyuma kandi abagiye ku miti bagakurikirana neza kuburyo yaho kubashika 90% migera ikibonekeza mu maraso. Rero kugira ivyo tubishike ko cyane cyane izo 92 zikurikirana, nuko 90 ya mbere iba twashitse izo navyo kugira tubishike ko no guhimiriza bene gihugu bose bakaja kwipimisha kugira ngo bamenye amagara yabo uwo abaganga basanzwe agwaye bakamushira ku miti.
Mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya sida mu Burundi bavuga ko bagiye guca mu ntara zitandukanye kugira ngo bongere bakaburira amahimiriza yo kwikingira umugera wa sida na cyane cyane mu gwaruka ko vyibonekeza ko ariwe bari kubara arigwa muri no myaka. Aho ni mugiye no mu mashirahamwe atandukanye akora mu gisata cyo kugwanya sida asa n'ayororokewe muri icyo gikorwa cyo guhimiriza. Aho twovuga nk'amakirobe y'abanyeshuri yahora akorera mu mashuri atandukanye mu gihugu, ariko ubu asa n'atakiriho. Abajeje mu makirobe bakavuga ko atabagifata mu mugongo bene ayo makirobe. Ikarusi Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Harakoze Fidel Antoine Sabimana kuri iyo nkuru. Muradutunga gato byagoranye gato mu buhinga bw'ivyuma. Iyo nkuru twatubashikirije niyerekeye leta y'u Burundi ifise umugambi wo kurandurana n'imizi umugera wa sida mu gihugu kugeza mu mwaka w'2030. Muri kino gihe ibiharuro vy'umwaka w'2017 vyerekana ko muri rusange abandura umugera bagabanutse ugereranyije n'ibiharuro vy'umwaka w'2010. Ariko igiteye amakenga nuko mu gwaruka ruri hagati y'imyaka 15 n'imyaka 24 aho ibiharuro byaraduze. Umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida mu Burundi bavuga ko bagiye kongera ingufu mu mahimiriza kugira ngo ivyo biharuro bibandanye bigaruka mu gwaruka. Handi naho hari umugwi w'abantu 17 bandikiye mukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Kirundo bamutura ikibazo cy'uko barenganijwe mu gutanga akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora. abo bantu bagera kuri 17 baturuka ku mutumba wa Cumva muri komine ya Kirundo bidogera umugwije ryo gutegura amatora muri komine ko utisunza amategeko ya Seni uca ushiraho abaturuka ku yindi mitumba barenga aho bavuka ni nkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ku kabakiye mu minwe abo bantu 17 bavuka ku mutumba wa Cumva muri komine ya Kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Kirundo umwe muri abo aratubwira bimwe mu byatumye bamurungikira iryo kete ryanditswe ku itariki y'28 z'ukwezi kwa mbere kwaraye kurangiye
mu Cumva nta n'umwe bashoboye kwa bokuramwe ate gukora ko mutumba kandi ari mvushira za twaravuze yuko muri appel d'offre senior yaratanze ko abantu ashobora gukorera ku mitumba avukako hariho nakandi nakandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu barigeze gukora mu matora canke bagakora ibindi bintu bisa navyo yuko baba priority kugira ngo baze bakore mwiyo rusasu ibyo byose nta na kimwe biso twaragiye ahantu bamanitse abazokora iyo rusasu turatangara tubonye atanu umwe wacu ari kandi bari badepoje
uyu mugemewe ari mu bateye igikomo kuri uru rwandiko avuga ko atangwa n'imwe yotuma abavuka kuri uyu mutumba bose babura akazi
jya kuko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18 hanyuma rero natwe turafite amadiplome twarize nk'abandi kandi nabo nyine bahaye kuba umutumbi wacu harimo abo twiganye cyangwa se twahereje rimwe twashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitwaribura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye niba bishoboka rero natwebwe boraba tukaja ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi
mu gusaba ko ibyakozwe bisubirwamo barashyikiriza impamvu z'ingene ibikorwa by'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyu mutumba
abantu badashaka kuvuga ku mutumba kubageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata kuko urabona ko nk'uko twavuga barongoye centre ategereza kuba azi neza yirema ahantu abantu bashobora kuba baturuka aho batuye nacyo gituma rero tubona ko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uyu mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata kubera bamwe bamwe usanga bari mu bikorwa runaka bikabagora kwashika bizoshe bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko zategereza twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imiburi yuri hatizwa kuba nko muri abo batanu hakamo nka bane basi ndatse kugira ngo tayo kintu zigenda neza
Pascal Mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo sepi avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye cyane bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye Mana ariyo avuga ko baraba ko uwasabye akazi ari umurundi imbere ya byose ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi bitaye ko urongoye sepe Kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo asaba abafise akangonongono ko mu gihe babonamwo ubudakwije ivyo bisabwa ko bubimenyeshe kiretse abo bashikirije ibyo basaba mu nyandiko zicese hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ibyabonetse n'ivyo muri komine ya Bugabira aho abakwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vyiyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke bigwiriye ko ubwoko bumwe ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira icyo babivuze ko aho yari mu Kirundo kuri uyu wa gatatu Edouard Nduwimana yavuze ko abashyira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi
batubwiye yuko ibugabira ko abagiye muri sesi mu kwandika abatutsi bonyine ikibazo kigiri mu baya basaba bundi nimba batanze ari bashomeri gusumba abandi bugabira ko bavuga bati baragira n'abashomeri n'ababa ngaho bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kigiye ariko n'ubwo usanga bagira ikibazo ziranyazwe biracitse abatutsi ariko bari bahari ikibugabira ugahiga uwo muntu ugiye kwa n'ubwo rukundo baba bafitiye abatutsi cyangwa ugahiga uri kata ibyo byose ni inzira yo gutera icyuka kibi mu bantu ariko kuko mwe nk'abateje intwaro mwiza kuhamenera amagambo mukahagarira abateje intwaro cyane cyane mwe mwiza kuremesha abenegihugu
umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Kirundo asaba afite amakenga ku byo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa ariko gushika ubu Pascal Mana ariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko anasigura ko bitari byoroshye kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi akarurero ni muri komine ya Busoni aho ku bantu amajana 245 bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga 2300 mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Indongozi z'amadeni z'amadini n'amasengero zivuga ko zego n'ubuzima bw'igihugu harimo n'ibya politike n'ubwo bafise akarimbi ntarengwa ku kwinjira mu nzego zimwe zimwe z'igihugu, ariko n'ubwo biri uko urwego rw'abepiskope ba Katolika mu Burundi bavuga ko igikorwa cyo guhanura batagihengeshanya. Muri studio y'Ijwi rya Amerika, Diane Ndonse i Burundi aratwakirira abatumire bari kumwe.
Patiri Nicitereze Lambert, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi, turabaye bwakeye.
Bwakeye.
Namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana, murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Uno munsi tuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu. Reka dutangure tubaza mwebwe Pati, mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega?
Ibijanye na politike biratwega cyane rwose. Kubera ko Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose, kandi urukiza rwuzuye nk'uko Yesu yabitubwiye, avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza rwuzuye, ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose, kuko umuntu murabonagizwe n'umutima akagirwa n'umubiri. Hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe. Nicyo bituma rero politike ibyerekeye politike bituraba gose, kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu, kuko abo bakristo dushyira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politiki. Hanyuma Ekleziya murabona iri kwishikira ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugwa ruhande rwa politike, icigirira heza igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose.
Ego, reka duhe ijambo Pasteur Seth Nkeshimana, nawe arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose. Pasteur Seth Nkeshimana, mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu bya politike no mu bukirisa?
Ego cyane, biraturaba kaba bituraba mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere nuko novuga ko basa nabihebeye ibikorwa bya politike ko nibyo bakora mu buzima bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye, ni ukuvuga n'abanyamashengero bituraba rero kuri urwo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na bene co
n'abacirimo. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucishamo kugira ngo mwigishe.
Yego.
Ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute?
Ikete Paulo yandikiye Abaroma 13:3 uhere ku murongo wa mbere avuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku Mana, akongera ngo ukuriho kwazanywe n'Imana. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kuba abaganza yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo najyaje muri Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha
reka tugaruke gatoyi kuri patiri Lambert citegetse neza na neza muri ivyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu vya politike mu bafasha gute
inyigisho ngengamibano z'Eklezia turabona neza aho Eklezia bizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajeje kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwari we wese ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa rukiza rwuzuye hanyuma rero urabona yuko Ekeze yigisha urukundo ikigisha amahoro ikigisha umwumvikano ikigisha ikigongwe kuburyo bwo rero intererano Ekeze itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye inkingi z'amahoro igihugu gikeneye inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye izo nazo ni ukuri ubutungane urukundo n'ikigongwe
ego pasteur ifite ishimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza ndega mukubagamburukira harimo gufatanya nkubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu akirisi murongoye
iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe y'Burundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako arubiro harakunda kuza matangazo y'ibikorwa imigambi ico gucandaga imigambi leta ibifitiye ikene gushikana kubanyagihugu bo hasi
amanama
ni gake batubwira amanama akunda kutubwira ibikorwa imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi ikindi dukorana na cane muri kugufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa imigambi ya leta nk'akarero ibintu bitama CCRP
ego nko muri kino gihe hari ko harigishwa bijanye no kwemeza cyangwa guhakana inyanyiko y'ibyirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa nk'intererano mu gireyo bari nkiyi
nibaze ku kibazo kandi n'ubu aje mu bitumbereje ko
kuri mwese
ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyurwa yibwirizwa shingiro
ego ndabaje karorero hari gisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyigisha yatanze kubijanye n'ihinyanyurwa nyene yibwirizwa shingiro imengo yarigishije gutora ego cyangwa gutora oya ariko yarigishije na yarafashije leta ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo sengero ryo baryakoze nabi abandi bati ryo baryakoze neza kuri mwebwe muvuga ku iki
jewe tunagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yabyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho none no bampagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu mu vya politiki hari aho mugarukiriza murafisa karimo
turafisa aho tugeza nyene kuko amategeko ya Eklezia hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ivyo ntibirekuwe amategeko ya Eklezia arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Eklezia isabwa kuja mu rweguru na ruriya za politike no kubera ibibigize ku buryo budasanzwe ibibigize ku buryo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu ndinganizo yavyo
yego nk'akarorero nk'igihe ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nkajyari
nk'akarorero ni hagiye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baje gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora kuko ku rwego n'urwa politike canke hajya basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mugwi ujeje utegura ibiganiro by'abarundi canke igihe haba rwego rujejwe amatongo naho nyene barasavye yuko
ego
ivyo byose mu rwego n'inzego za politique ivyo ro kugira bishike nuko leta cyangwa ugo rwego rwarukeneye sacerdote rugica kuba rwabisavye icese eklezia hanyuma eklezia nayo ikabona yuko bibereye hanyuma igaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo bamaze kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta ya musavye akirangure hisunzwe akaranga kiwe kugira ngo nahava akora ibitandukanye nibanga giwe gi busaseredoti
ego
mu gihe babona rero yari ko arabikora rero uyo musaseredoti akabona yuko ibyo bamukoresha biteye kubiri cyangwa bituma ryabanga giwe bitosekara nje araheza rero yisunza ayo masezerano baragiranye akamenyesha yuko vyukuri atabishoboye adashoboye kubandanya akashobora nutanga imihoho nico ituma rero hariho rero aho tugeze kindi naco muri Eglise Gatolika no kumenya yuko mu gutanga nizo nyigisho ntaho ishobora gusubirira na rimwe abajejwe gufata ingingo z'igihugu kumbure ni naho umuntu ashobora kuvuga ati Eglise iri nahigeza mugaba niho hari ububasha bwayo yo irahanura ikasemerera bayumva batayumva mugabo yo iba yatanze intererano mugabo nta na rimwe naho batoyumva nta na rimwe izorota isubirira bamwe bajejwe kuyobora igihugu cyangwa izindi nzego z'igihugu
ego
aho rero niho twebwe tugeza
ego mbega nyine mwari ko muravuga kubijanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe ariko harategurwa amatora Eklezia Katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora mbega nyine mwabonye navyo bitabereye
oya yena nababwiye yuko kugira ngo Eklezia ije mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu umukuru w'inama y'Episkopi Katolika y'i Burundi yarandikiye seni nkuko mwabyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe basavye bari basavye yuko hogenda abapatiri babonye cari gihe twari tukiri mu gihe c'ubushikiro abapatiri bariko biteguri bategura ba Kristo muri Noheli aho rero nta mupatiri n'umwe abari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro kizobandanya urako bazobitora mu kwezi kwa gatanu hanyuma igihe twimirije tuzaba twinjiye mu karema ibyo n'ibiringo byera ndabihambaye atamusaseredoti n'umushobora kubona kuko bose baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bwa Kristo hanyuma rero ibyo nibyo byashikirijwe kugira berekane yuko byukuri ntabyo bashoboye ariko kandi cyo womenye ico tubwizwa kumenyesha nkuko nabivuze nuko ukuja muri politike bapatiri mu gusabwa kuja mu izo nzego bibamo kuburyo budasanzwe kuko ntibabyirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababyeyi yuko hariho itegeko ry'Eklezia ndetse n'itegeko ry'amajana 285 mu mategeko mu gitabo cy'amategeko y'Eklezia rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politiki yero yinze bishika no kubera yuko kihugu kiba cabonye yeko yuko ari ngombwa hanyuma na Eklezia nyene gaheza ikabona yuko ari ngombwa bashobora kujamwe naye handi hoho ni irinze barinze bajayo ni kuburyo budasanzwe
ego reka tubashimire Patiri Cyitegetse Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi turakenguruka ko mwitavye ikiganiro
ndabakengurukiye namwe no kunyishu mwaduhashije gushikiriza abariko baratwumviriza
ego namwebwe Pasteur Seth Nkishimana murongo rwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi musanze murongoye n'isengero
Pentecote International
ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba
twibutse abatwumviriza ko twari ko turavuga kubijanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
turagushimiye cyane Diane Ndonse
kuri cyo kiganiro ari naho duhereje ibiganiro twa bateguriye kuri nosaha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Ryan Itangishaka ndashimiye na Facile Gabriel yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije.